kumva ni radio Ijwi ya Amerika. Amerika rirabandanye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri no munsi wa gatanu muri studio Indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ku munsi wa gatanu tubashikiriza ikiganiro muri isanga cyerekeye amagara cyanke ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme ikiganiro ni muri isanga mwumva buri munsi masaha ya saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi turaganira ku minsi 16 yahariwe kugwanya amabi yakorerwa abakenyezi n'abigeme minsi mpuzamakungu guhera ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 niho iyo minsi isi yose igwanya amabi akorera abigeme mu kugerageza gushikiriza ibibazo bishikira abigeme hirya no hino ku isi. Ibyo mu byo tujye kuganira kuri uno munsi mwese mugumeye ku maradiyo yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twabwiye mu kanya ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ikiganiro mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 muri studio ndi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Isi yose yaratanguye iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Mbega ibyo bikogwa byo kugwanya ayo mabi kimwe na nibi ko birakogwa kugira ngo agwanywe ayo mabi nibihe muri iki gihe. Umukenyezi umwe bashyira mu mpuzamakungu unyirivuga ko umukenyezi umwe kuri batatu ari wakorerwa amabi ku isi. Ibyo byashikirijwe kuri uno wa gatandatu n'umufasoni ahagarariye mu Burundi ishami rya ONU rijejwe igwirirana ry'abantu UNFPA Suzanne Ngomangongo yabivugiye mu murwa mukuru w'intara ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Aho naho niho hatunganijwe ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi isekeza ry'iyo minsi 16 yahariye kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka niho yarari yadushikirije inkuru ikurikira. Reka tube tumuteze amatwi.
Aho niko mugwa mukuru wa komine Kabezi aho abakenyezi bari bitabye itanguzwa ry'iryosekeza barangwa n'indirimbo n'intambo ziyamiriza abakorera amabi abakenyezi n'abigeme. Kubatazi umunsi wahariwe gutanguza iryosekeza, umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda Martin Nivyabandi yababwiye iyo wazananye n'igituma wibukwa
uko umwaka utashye kuva ku igenekerezo ya 2025 munyonyo gushika kujya 10 kigarama. Uburundi burifatanya n'andi makungu mu kuringaniza isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Dukunde rero tubanze duce ku mayange inkomoko y'iryo sekeza. Habaye intambwe zibiri. Intambwe ya mbere ni igenekerezo rya 2025 munyonyo. Iryo genekerezo ryanduruka mu nama yahuje abakenyezi yo kurabira hamwe ibijanye n'amabi bakorerwa. Yabaye ku igenekerezo rya 18 gushika 2021 mu kakaro. Igihumbi kimwe n'amajana 981 yabereye Bogota mu gihugu cya Colombia muri Amerika. Niho hatangajwe cese ko igenekerezo rya 2025 munyonyo ari umuhuzi mpuzamakungu wahariwe kwiyamiriza no kurwanya amabi akorerwa abakenyezi, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme.
Mu ntara ya Bujumbura ahatangurijwe iryo sekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina ku rwego rw'igihugu, ayo mabi arahari. Ibyo byemezwa na buramatari w'iyo ntara Mufasoni Nadine Gacuti avuga ko mu bucamanza bw'iyo ntara hariyo imanza zifatiye ku mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Bamwe mu bakenyezi bakorewe ayo mabi hari abari bitagiye itanguzwa ry'iryosekeza. Nzinahora Esperance wo mu Rushubi ku mugwa mukuru wa Komini Sare mu ntara ya Bujumbura yashinze intahe ku mugaragaro. Yarize n'umukozi wa leta fonctionnaire mu Gifaransa avuga ko yahohotewe n'umugabo wiwe amuhora ko yibaruka bigeme.
Ndibaruka umwana wa mbere nibaruka umukobwa ambwira ati kubera iki wibarutse umukobwa. Sinabona rero ko ari jewe noba nabikoze kugira nibaruka umwana w'umukobwa. Ndasubira ubwira kabiri ndabyara ubundi mukobwa. Hoho bica biraba amabi atagira uko angana nakorerwa. Jewe sinari nzi kwambara igitenge nk'abandi. Narikwa n'ababyeyi banje nava mu kiriri ariko naritswe n'ababyeyi banje nahekerezwa nabi wacu. Haragera igihe rero mbyaye umwana agira gatatu aba umwigeme nyene. Wewe rero Imana iramumpa ikimumpa adakwije n'amezi aca umwana wa mezi indwi. Jewe navuye mu nzu agomba kundasa niruka nambaye isujipe fise umwana ndamuteruye. Haragera igihe mvuga nireka ntenyenye kumbure umuhungu nzomubyara. Umuhungu ndatinda ndamubyara umugabo hacho byavuyemo.
Uhagarariye ishami rya ONU mu Burundi rijejwe kugwirirana ry'abantu ku isi UNFPA umufasoni Suzana Ngoma Ndonge asanga umukenyezi umwe kuri batatu ku isi akorerwa ayo mabi afatiye ku gitsina afisa ka matera uwariwe wese kubijanye no kurandurana n'imizi ako karanda.
Ceci n'arrive pas qu'au Burundi. Les violences basées sur le genre se rencontrent partout, tous les jours, et pas seulement dans les situations de crise. Une femme sur trois.
Ayo mabi ntashika gusa mu Burundi kandi si mu bihe by'intambara ho nyene. Ku isi yose ibiharuro byerekana ko umukenyezi umwe kuri batatu akorerwa amabafatiye ku gitsina mu bihe byose by'ubuzima abayemwo. Amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme nk'uguja kubaka bataragera, ibyo byose bibuza kazoza yaba umukenyezi cyangwa umwigeme. Nimufashe rero abo bakenyezi n'abo bigeme na cyane cyane abibagiwe. Ibyo bizofasha gukusura ubusumbasumbane ku isi yivikagera. Umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi ashikiriza ko leta y'u Burundi ticaye yahagurukiye ako karanda mu guha ikarata itukura uwo wese yigize ndanse. Martin Nivyabandi ashikiriza bimwe mu bigiye gukurikizwa.
Uguhana uwo wese yakoreye amabi abakenyezi n'abigeme atakindi kinze kuraba. Kugira ngo ibyo bishoboke, uwakoze amabi wese ategerezwa gushengezwa imbere y'ubutungane. Ababibonye bagashikiriza ubutungane ingene ibintu byagenze, ubwo nabwo bukamukubita intahe mu gahanga. Utisunze njunja n'igihagararo vyiwe.
Icegera cha kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yifadikanije n'abaje bava mu mihingo itandukanye y'u Burundi mu gutanguza iryosekeza akamo ni nkako abagize ico bashikirije imbere yiwe. Joseph Butore asaba abagize ingeso gukorera mabi abakenyezi n'abigeme kubiheba atari uko naho ubutungane bugakora akazi kabwo. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme uhimbazwa ku igenekerezo ya 10 ukwezi kwa 12 uko mwaka utashe muri Komine Kabezi y'Intara ya Bujumbura. Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka dushikirije iyo nkuru. Kuri iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, kuri iki kibazo rero twatumiye ishirahamwe Abubef, twatumiye Jocelyne Kanyange umushingwa bikorwa muri iyo shirahamwe Abubef gishinze guteza imbere ineza y'imiryango. Mufasoni Kanyange ndabahaye ikaze ndabaramuzikije mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Ego nanje ndabaramukije.
Turagushimiye cyane ko nafasha kanya ko kuganira natwe umunota wa nyuma. Turazi ko bitoroshe muri iyi minsi mufise akazi kenshi muri iki gikorwa nyene.
Ntacyo nakazi nyene tujeje dutegereza kugakora.
None Madame Kanyange, mwo tubwira mu ishyirahamwe Abubef ukuntu mufasha abakenyezi bahuye n'ibibazo, abakenyezi bahohotewe. Ishyirahamwe Abubef bimwe mu byo mukora ni nk'ibihe mu kubafasha?
Eko murakoze. Iyo turonse aba umukenyezi canke umwigeme aje tugana atubwira ko yafashwe ku nguvu ico twebwe ngaha muri iki kigo dusanze tumufasha turamuvura urumva bari umuntu yafashwe ku nguvu ari umuntu yafashwe ku nguvu ashobora kuza afise ibikomere turamukingira turamuvura utwo dukomere hama ikindi tuza tumufasha turamukingira indwara zo mu bihimba zirondoka nikiza roho nyanganda sida mu gihe atwituye hakiri kare kandi turamufasha ko kubera dusanze dukora ibyo irondoka rijyanye n'amagara meza turamukingira imbanyi atari yifuza naho nyine yatushikire hakiri kare hama ikindi dushobora kumukorera turamutera vaccine imwe yitwa tetanos kugira tumukingire n'urucanco rwa tetanos kubera ari umuntu aba yahahamutse turamufasha kugira ashobore kuvyakira
abenshi muganira nabo abenshi muganira nabo bakenyezi abigeme baba bafashwe ku nguvu babiganira ko biba byagenze gute muri rusange akenshi
muri rusange iyo bafashwe baratubwira yuko baba bafashwe ba arashobora kuba yagiye ahantu mu masaha y'ijoro amasaha abagirirwa ayo mabi ahanini baratubwira ko usanga ari aho baba ba amasaha baba barengeje amasaha hariho baba banyoye inzoga ugasanga nabo nyine bashikiwe n'izo n'ayo mabi hariho nabo usanga mu kibano cyabo bivana n'aho baba babaye ugasanga barashurashujwe n'aho n'ahantu baba n'ujeje
kubakingira
hariho kubakingira
abantu bo mu muryango
ego abantu bo mu miryango yabo nabo tuhora tubaronka
ibindi bibazo babitura baba bifuza ko mubafasha ni nk'ibiki muri iki gihe mu kugerageza gushira habona ayo mabi nyina koregwa abakenyezi n'abigeme ibindi bibazo babitura baba bafite ni nk'ibi
ibibazo babitura usanga benshi ibibazo bakunda kuza batubarira ahanini bifatiye ku bo abantu dusigaye tubona kenshi hariho n'abajya abakozi bo mu nzu baritura nabo nyine ko bagirirwa amabi bashobora gukorerwa amabi na ba sebuja canke nk'abantu babana mu kibano nico kimwe nk'uko nariko ndabibabarira ibibazo bindi usanga bitura bashobora kuba rugwaruka rushobora gusangwa rwagiriwe amabi n'abajejwe imbero
nko ku mashuri
ku mashuri
nk'abigeme
nk'abigeme bari ku mashuri benshi usanga bagenda abo turonka ahanini ni nk'abo nibo baza bitura bavuga ibibazo bijanye ko bakorewe amabi bifatiye kuri bene ubwo buryo
mu ishyirahamwe ya Bubefa hari amafaranga mubasaba iyo babituye uburyo bungana gute kugira ngo mubafashe haba ukubakira cyangwa uko kubavura
haba kubakira cyangwa kubavura gushika ubu nta na kimwe tubaka bose tubakira ku buntu umuntu yafashwe ku nguvu yaba umuti yabe mu byo nababwiye tubagirira tubakira ku buntu
hari abakenyezi babitura bakubiswe nabo byubakanye muri iki gihe mwobona mwovuga ko igitigiri cyabo bantu baba baraduze mu minsi yahera cyangwa cyaramanutse icyo gitigiri
abakenyezi nabo hariho abaza batwitura bavuga ko bakoregwa amabi nabo bubakanye ahanini biva kuri ako arahakubwira ko arakaborego canke badahuza ngira bivuye ku buryo buke bafite mu
miryango yabo
uburyo mu miryango yabo ama ugasanga ntibahujije ugasanga umugabo yateramiye hari umugore ari hari umwe wese akaje kwiwe ugasanga bariko barapfa muri ubwo buryo akaba ariho basanga bariko badahuriza abandi bakoregwa mabi na bakenyezi nuko ariko ndabyumva bakenyezi ngo ugasanga yakorewe amabi ngo abyara igitsina kimwe nibyo turakunda kubibona ugasanga umukenyezi naho ataba yakorewe amabi ashobora gukoregwa amabi agakubitwa cyangwa akangazo ntiyashoboye kubyara igitsina ngo abyara abakobwa gusa ngo nta bahungu abyara nibyo duhora tubibona yego
muri icyo gihe mumufasha gute umukenyezi aba yakorewe nk'amabi nk'ayo murafise mwavuze ko mufasha mu bijyanye n'amagara yabo murafise ibijyanye n'ubutungane mubafashamwo canke ibijyanye no kubafasha abo baba bahamutse ku bijyanye no kubafasha mu buryo novuga psychologique kubahanura canke kuba kugerageza kubafasha aho baba bahamutse
abo baba bafite icyo kibazo cyo guhahamuka kubera muri iki kigo dusanzwe dufite abumviriza abantu baraba nyine ibyo byababaye abahahamutse hariho abo turabaha umuganga ashobora kubakira abijejwe kugira ashobore kubumviriza hama iyo hari umuntu aje tugana tubwira ko afite yoba yarahahamutse afise icyo kibazo icyo dushobora kugira ubu turatangwe kuza turatumira abashinga ntahe muri kugira bashobore kuza nabo mu bisanzwe ko mu byo mwari mwamba mu bya mbere tubafasha twashyizemo yuko hariho turabapima n'umugera wa sida tukaca dufatiraho kuri uwo mukenyezi ko tukamupima umugera wa sida hama tukamutuma umushinga nawe wiwe kugira tuzoshobore kubahuza tubashyire hamwe tubumviririze hamwe muri icyo kugira tubashyize hamwe niho dushobora kubumva tukabavugana ingorane bafite izo ngorane rero tugerageza guhamagara dutumira abashinga nawe babo tubatumira kugira ngo bazanane tukabahamagara muri icyo gihe kugira baje gupimisha umugera wa sida amaze gupimisha turashaka guca dufatiraho kumubaza ingorane bafite kubera tufite abantu bashobora kubakira bakavugana
bakabafasha murakoze cyane kino ni ikiganiro gihijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika nabo nyine barafise ibyiyumviro bashikiriza barafise ibibazo tuje ku murongo turabe abari ku murongo bifuza kubaza turafise uwitwa Etienne urahura komeye
yego ndakomeye
ikibazo cyangwa icyumviro
yego ikibazo nashaka kubaza nuko usanga hariho n'abagabo bahohoterwa n'abagore babo kuko kenshi iyo muri kumuravuga izo ngorane n'ibyo turazizi ziriho zirabaho hari ibyo turimo twebwe aho nk'amuhereye aho ishami turimo tubona turi kutwiga ingorane z'abigeme cyangwa z'abakenyezi bamerewe nabi mugabo nk'abagabo bamerwa nabi bahohoterwa n'abana b'abagore umenga bobo ibyabo biragirwa nicyo kibazo tunashaka kubaza ingene bobo bufatwa n'abandi bose baba abandi murakoze
kuri wewe mushinga ntahe Etienne mbere y'uko uva ku murongo amwe mu mabi ubona akorerwa abagabo ni nk'ayahe ni ugukubitwa ni ugutukwa kuri wewe wifuza ko navyo nyene byoshigwa imbere mu kugira ngo bafashe ingo n'imiryango
hari abakubitwa, hari abatukwa, hari abaturukwa n'abagore babo, ibyo turabibona biriho aho duhereye, turabibona ijya nino biriho n'ukuri. Naho kumbere bashimbire cyane abafasi n'abigeme, ugasanga igice kimwe nka 80 ku ijana banashaka n'abigeme n'abafasoni, mugabo n'abahungu cyangwa n'abagabo barahotegwa nabo babanza.
Urakoze cyane, turaho mutumire. Urakoze cyane Etienne. Reka tuje ku murongo twakire na Ndayishimiye, wiriwe neza. Alo, Ndayishimiye. Duzijwi, kibazo cyangwa icyumviro?
Na cyumvise. Ubisanzwe. Yego, mene ibyo ihohote kore hari ko bakenyeze. Cyane usanga isimbe ni umutama azi gutanga isimbe ngaha onye n'abagabo turahohote kenshi. Ariko mugabo urugero turimo n'abadamu nabamerereye, hariho n'umudamu usanga mu rugo ahohoterwa akabura ingene atanga inyishu, akabura ingene gitwara, akabura aho mu bisanzwe ikinzire cyo bagiserurira. Ugasanga kenshi rero uwo mudamu arabuze ahasira ucyumviro, ugasanga yahotewe cyane rwose birenze. Rero bigatuma aho kenshi ni ukuri nk'uko mwatanze muza mutanga icyumviro. Icyo numva novuga ko ibyo bintu na cyane cyane ko n'amakungu yabihagurukiye, kandi ni byiza cyane ko nabona abantu bari ku isi bategereza gukingirwa bw'agateka kabo. Icyumviro mubitanga tukabitanga kuri bose kuko n'abagabura bahotegwa cyane birenze. Mugabo muri make nsenguhanura gutanga icyumviro na cyane cyane ku badamu ko nibo bahotegwa cyane, ugasanga babuze n'aho bitwara n'aho abagabo bahotegwa mu gusanga abagore n'aho birengeje cyane. Umusoro wasaba amakungu cyangwa ubutegetsi babwegereye aho amabi nk'aya adakorerwa cyangwa n'uwituwe mu bategetsi akitwa n'umudamu, kuko ndabona hariho igisinga hari umukobwa araho mubanye agiriwe hose n'umugabo wiwe ategwa inda, araswara inda, arashara umwana amaze nk'amezi nk'abiri, baca barapfana n'umugabo. Umugabo aramirukana, mbona ko umukobwa areka ahohoterwa, umukobwa ari iwabo yitwa ubutunga nawe adusha habaye. Ndakuvuga ngo abo yituye ko ubutungane kubera ari sinzi ngira ngo ni igihugu turimo cyabayemo injyane zirenze, mwitabwe neza cyane ngo bamwitabire neza. Hariho umuntu yacyo yavuga ngo ni amanza mu 10,000 zifana, mbona birambabaje cyane. Ndamubwira nti mukobwa ntugume ngaho, ugende witware ahantu muri Enapo, hari igipolisi cyo muri Enapo gikora aha gucunga santere zine. Abakobwa benshi bakunda kuyitura ko ataragenda arabitura, bakamutunganiza ubwo nyine umugabo ataramufata. Mugabo nkabona ko bwa mbere yahohotewe cyane rwose birenze kuba yarinze kugira ngo uvuge ngo utakwitwara ahandi hose. Urumva ko mu mabi ntawe ubihakana ngo abihe izera cyane abakenyezi bahohoterwa cyane ku rugero rurenze cyane gusumbya abagabo n'ubwo abagabo tuhohoterwa cyane.
Urakoze cyane Ndayishimiye kubona ariko uragerageza guharanira ineza y'abakenyezi no kubavugira. Twizere ko tuza kuronka n'abakenyezi n'abigeme baza kugerageza nabo nyine guhamagara bashikirize ibibazo byabo n'ivyumviro. Ariko turagushimiye Madame Kanyange, kurumvise Etienne na Ndayishimiye ibibazo byabo n'ivyumviro. Etienne ni cyane cyane ku kibazo c'abagabo, ishyirahamwe BUBEF muba mufise gisata citaho bagabo nabo nyene, kuko nabo nyene barakunda kuduhamagara batubwira ati natwe ni muharanire ineza yacu, natwe turahohoterwa, mubafasha mute abagabo?
Abagabo nabo nyene mwishyirahamwe BUBEF turabakira, mu gihe tubatumye iyo tubatumye ko baratubwira ko nabo nyene bahohoterwa. Hari igihe turiko turabumviriza ari babiri umukenyezi hari igihe tubahuza bakazira rimwe nabo nyene bakavuga ko bahohoterwa. Ahanini usanga umwe avuga ngo ntacamufasha mu rugo, umukenyezi wiwe akidoga nawe nyene ko atacamufasha, urumva ugasanga bariko baravuga ko bahohoterwa. Ni hamwe baca basanga barenze ibigo bakaja ahandi ahanini nivyo duhora tubona baza bitura ikigo ABUBEF ko twabafasha kujerekeye kudahuza
kuri ico kibazo nyene ca Etienne ico kibazo nyene ca Etienne cerekeye hohoterwa ry'abagabo iyo mubakiriye ahanini abagabo bavuga yuko vyagenze gute yuko ba hohote mu bijanye n'ingene bavugishijwe canke bahohote kubera bakubiswe kugira ngo tumenye neza twumve neza ibibazo nabo nyene bibashikira n'inkibihe nari nabajije nti kenshi usanga bakubitwa nabo nyene canke bobo bahohoterwa mu buryo bwo gutukwa canke ku kudafatwa neza
oya ahanini twebwe abatugana duhora tubona bavuga ko bahohotewe mu majambo usanga bakoresha mu kudahuza mugabo ntabo turabona umushinga ntahaza avuga ko yakubiswe ngira nuko abakenyezi bafite ingufu nkeya usanga ahanini abahohotewe baza batugana umwe avuga ngo yaramutaye aramutana mu nzu n'abana bivuye kuko tumvikana iyo rero baje ngaha bashitse ngaha muri iki kigo ahanini duhora tubabona bagarutse kwipimisha bavuga ko bagire basubirane abo tubona ahanini baca batubwira ko ari ico baba barapfuye biba ari akantu bivuye ko kudahuza canke kuba umwe ari hanze afise uwundi mukenyezi abatugana ahanini n'ivyo baza batubarira
ndashimiye ubu yagarutse ku kibazo cyo guhohoterwa mu buryo bwo kutitabwaho haba muhira no mu butungane yavuze ko yababajwe cyane no kubona umukenyezi yahohotewe muhira ariko akaja mu butungane kwitura ubutungane naho nyene ntiyitabweho akarenda kuja kurondera hirya no hino ubundi buryo mu gipolisi n'ahandi henshi atari kurinda kuja ariko mwebwe muri ABUBEF ku bijanye n'ubutungane abantu murabafasha nabo nyene gukurikirana ibibazo byabo mu butungane
iby'ubutungane twebwe ahanini biba biturengeye mugabo turabarungika turabereka aho baca kugira babandanye twebwe ahanini tufata turaba ibyo ngaha kwa muganga mbwa ku butungane turabareka bakabandanya ariko ibazo bafise babaza kuvyerekeye ibyo twabafashije haba hariho umuganga yakiriye abo uwo muntu yakorewe ayo mabi hama hariho n'ibyo ibyo yagiye avuga baravyandika nibyo byonyine dushobora gutanga mu butungane mu gahandi tuca tureka ubutungane bukabandanya akazi kabo ariko bakeneye kubaza muri ABUBEF turakibaha naho aba ari umuntu ashaka kubandanya baramureka uburenganzira bwiwe kugira ashikiraho yumva yotunganirizwa mugabo twebwe ahanini tumufasha kuvyerekeye ibyo kwa muganga
reka twakire n'uwitwa Jean Marie wiriwe neza Jean Marie
niyo cyane
kibazo cyangwa icyumviro
yego nagomba bwa mbere ho menyeshe abariko baratwumviza yuko ibi bintu byo guhohoterwa ku bakenyezi ari ibintu bibabaje cyane kuba abantu bahawe ingabire n'imana yo kuduha ubuzima ugasanga umuntu ariko arabahohotera kandi yari yagiye kubaka kare bumvikana n'ibintu bibabaje cyane n'ibintu mbere byo kurwanya cyane hanyuma nagomba mbaze uwo mukenyezi mwatumiye nimba mu ntumbero yo kurwanya cyangwa gukinga apara y'ibyo byo baza kubafasha bamaze guhohoterwa nagomba ndamubaze nimba aba bakenyezi nabone bahohoterwa kuko hajya kugira mu rugo habe ukutumvikana baba bafite nk'amakosa nka bose cyangwa ugasanga irakuva ko ntuterere ku rugero rwo hejuru umugabo kameme nawe uba ufise akantu gatoyi uba wakosheje bate nk'umugore ugasanga ntiyubaha umugabo cyangwa amufata nabi rimwe na rimwe mbere no kukutamenya ugasanga nk'umugore afata nawe umugabo kukutamenya wa mugabo asote hanze agacabona abandi bamufata neza ibintu byo guharara nk'abarundi kenshi bacu usanga wa mugabo aciye atangura kuza aramukubagura ati wewe ntafata neza cangera nkaronka bafata neza rero nagwa mu ndamubazi muri ishyirahamwe ryabo nimba bashobora gutegura inyigisho bigisha abakenyezi ingene bafata abagabo hanyuma n'ingene abagabo bafata abakenyezi babo gutyo bagakinga ko umwe ashobora kubona hanze ati aransumbira umugore cyangwa ataransumbira umugabo mwako
akoze cyane ikibazo ciza cyane Madame Kanyange kugira ko ukamwishura Jean Marie
ego afata baje kibazo ciza kuvyerekeye ihohoterwa nkuko ari karabivuga ahanini byinshi birava no kutamenya icyo dukora kugira ngo tugwanye ayo mabi natwebwe turafise uburyo bwo kuvuga bwo kugira bayagwanye imbere y'uko yoba hari inyigisho twama dutanga imisi yose ngaha muri iki kigo cya BUBEF inyigisho dukugira bakinge ayo mabi hariyo icigwa gihora kiba mu gitondo mu mvigwa duhora dutanga harimo ibyerekeye ayo mabi ama kugira rero tukinge ibyo benshi hariho nabicwa no kutamenya turabaha information cyangwa ubumenyi bwerekeye amabi ama turabasensibiliza nabo nyine kugira tukabahimiriza kugira bagende bahe abandi ubwo izo nyigisho tuba tubahaye ahanini nk'uko nambe ndabivuga kubabwira ko bataha kare umwana w'umukobwa akikwiza kugira nta kugira tugwanye za comportement zituma umuntu ashobora kugira kwiyumvira gufata umuntu ku nguvu izo turabyigisha ikintu dukora rero nico cyo kugira dutangire kwayo mabi aba tubigisha turabaha ubwo bumenyi
Izo nyigisho none abantu muzihamagarira abantu kugira ngo bazijiremwo gute murazitangaza ku maradio canke muratanga impapuro zihamagarira abantu kuza muri izo nyigisho zimara ikiringo kingana gute iyo umuntu atanguye kuza kuzakira
Inyigisho ni inyigisho tuza turatanga ngaha muri iki kigo nyene hariho utu depriya dusanze tuvuga ivyerekeye umabi ningene umuntu ashobora kugwanya amabi turatanga turanababwira inyigisho urumva turababwira ko boze baragendera amasantre menshi ajeje ibyo ngaha kwa muganga kuko benshi ngira basanze bakora bene ibi byo ku kwanya yo mabe kuko hariho nabatamenya hariho benshi bintu kutamenya hari aho usanga umuntu ashobora gukoregwa mabi kuko tuhejeje kwigisha urashobora kuzubona umuntu agarutse kukubwira ngo regaje bijye barabinkore natinye kuvuga hariho benshi mu kibano abona ati nkabivuga baca bandoma ku rutoki rero kugira ngo tugwanye yo mabi hanini dusaba yuko turabwira abantu mu kibano duhora dutanga inyigisho turaje no mu kibano mu makartie duhora tujayo tukabyigisha abantu dusanze dufise n'ama televiziyo rero muri iki kigo harimo amakaseti avuga ibyo ahanini n'igiko dukora nicyo cyo gusansibiriza guhimiriza mu ma mu kibano
baravyakira bati
dusanze dufite ni modoka ngendanwa yo kwa muganga hari igihe duhora dukora ibyo mu makartie menshi yo ngaha i Bujumbura tukabivuga ico ntigiharamo cerekeye ibyo gufatwa ku ngufu navyo nyene turabicishamo
bavyakira gute mu kibano yo mugiye gutanga izo nyigisho cyane cyane nk'abagabo bavyakira gute yo mudodo yahantu mugiye gutanga izo nyigisho zerekeye gufata neza abigeme n'abakenyezi kugwanya ayo mabi bavyakira gute
ahanini abashinga ntayo turiko tubari babarira hariho bamwe batubwira yuko ngo abakenyezi babo batazi kuba ntibazi kubavugisha neza ibyo nk'uko yari karabivuga bakavuga ugasanga hanini ntibahuza n'umukenyezi wiwe gutererekana amajambo tugenda iyo badufata neza hama hariho abandi batubwira yuko ngo nituze turabuza abo bakobwa kuza bambaye ubusa ngo biratuma ngo nibo batuma badukoresha amakosa urumva ahanini ni nk'ayo majambo baza baratubwira
birumvikana murakoze cyane reka twakire n'ubundi ku murongo Cleophas wiriwe neza Cleophas
ndiyo
urakomeye
turashima kabisa nta kibazo
duga kwijambo
kibazo mfise nagomba kubaza ngo mbega se hoba hariho ihohoterwa dukunze ahantu tubaye dukunze kubona amashyirahamwe menshi yitaho abantu bapfasoni cyangwa se b'abakobwa ngo ku byerekeye ihohoterwa namwe nagerageje kuraba nsanga handike ko yuko ari ihohoterwa ry'abakenyezi ariko nashaka kubaza eske abashinga ntayo cyangwa se abahungu hoba hariho amahohoterwa natwe tuba dukorerwa mu bivuga kwiza
yagerageje kubivuga ko gato ariko arongera ko reka tuma akajyo madame akanyana Jocelyne akanyange murantunga akanyange Jocelyne mwishyirahamwe Abubef niwe turi kumwe ikibazo cya Cleophas amabi akoregwa abagabo twagerageje kuyavuga ko ariko kongera ko ikindi
amabi akoregwa abagabo nkuko nariko ndabivuga ahanini abagabo bakoregwa amabi kuvyerekeye ni kutumvikana hagati y'umugabo n'umukenyezi niyo mabi bama batubwira yuko bakorewe mugabo amabi akorerwa abagabo si menshi nk'abakenyezi niko no
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriko mwumviriza kiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme murakoze mubandanye mwumviriza Radijwi rya Amerika tumira mate turagaruka
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka muri studio Indwi aho tuko turihweza ibibazo by'abakenyezi n'abigeme bakoregwa amabi muri iyi minsi mpuzamakungu yahariwe kugwanya amabi akoregwa kuri bo kuva ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 gushika ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 ni minsi 16 mpuzamakungu yahariwe kumenyekanisha no kugwanya ayo mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme ishyira mu mpuzamakungu ONU rivuga ko umwe kuri batatu bakenyezi n'abigeme niyo bakoregwa amabi ku isi yose ni gitigiri kitari gito twatumiye umukenyezi mwishyirahamwe Abubef Jocelyne Kanyange umushingwa bikorwa muri iryo shyirahamwe yagerageza kudufasha gutegera bimwe mu bishikira ingo n'imiryango iyo habaye amabi yakoregwa abakenyezi n'abigeme n'ico ishyirahamwe ryabo Abubef ribafasha tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi biradijwe rya Amerika ariko mbere yuko tubandanya Ego reka tuje ku murongo twakire Innocent. Innocent wiriwe neza. Ndumva Innocent uratwumva? Innocent wiriwe?
Wiriwe.
Amahoro neza.
Yego namahoro.
Ikibazo canke cyumviro kuri iki kibazo camabi akoregwa bakenyezi nabigeme kuri umunsi.
Yego ni kibazo haboneshe yumviro. Eko bapfutse ngo hamwe n'abagabo ngo barahohoterwa, none nk'abagabo bahohoterwa bo kwitura hehe? Niwe woca kwitura kugira nabo ubarenganure, hama nkavuga abo nabo bahohotera abakenyi bashatse abakenyezi ku nguvu, iyo babafashe bahora babahana, nibati barabahana kugira ngo babone ko akarore n'uwundi nawo mufata kukira ate karuwe kandi kebuke. Kandi nkasaba n'abigeme bakaza baraca ijoro kandi bakambara bakigiza babafata kubera babambaye n'impuzu zikikwije kandi bakaza barataha kare. Kenshi kose nabenshi
kari Innocent utarava ku murongo, hari ibibazo usanga bigoye kwishyura cyangwa usanga mu buzima bwa misi yose atari ko bigenda, nk'uko uvuga ati bakwiye gutaha kare, hari abakora mu ijoro, hari abakora mu ijoro basanga atakundi bari bubigire bategeza gutaha mu ijoro, none bica bisigura yuko baca bagwa mu mporero bakagirwa mabi ari kubera bari hanze mu ijoro, kandi tuvuge bari bari ku kazi cyangwa kwishyura, byogenda gute?
Ntabwo usanga babagenda mu ijoro, usanga bambaye nk'impuzu zikikwije, ukoze usanga bambaye nk'ubumenyi, kandi ukoze usanga bataha n'amasaha arenze. Icyo ni cyo gituma kamwe kamwe nk'umusore amubonye ukoze usanga akuye mu mpore atari kugwa nko mu mpore.
Nuko bokwambara bikwije cyane cyane mu ijoro kuri wewe.
Kandi bagataha kare, mpora ndabibona nk'umukanyesho gukoze usanga nk'umwana w'umukobwa ataha saa tatu cyane nyine, kandi ukoze usanga n'impuzu bambaye ziteye isoni ntabi masaha yose baba bari hehe? Ibyo birakunda gushika kenshi.
Murantunga, ariko wumvise ko hariho n'icyo kibazo cy'ababa batashe mu ijoro kubera bafise ibyo bakeneye gukora nk'akazi n'amashuri? Navuze nti ariko urumvise yuko hari igihe bishika yuko umukenyezi cyangwa umwigeme abategerezwa ko bari hanze bwije ari kwishyura cyangwa gukazi, urumva muri icyo gihe akeneye gukingirwa, akeneye kudakorerwa mabi, kuko abari hanze bose mu ijoro ntibaba bari hanze bambaye amamini nk'uko bivuze, ikibazo nuko bakorerwa mabi, ikibazo nuko bahohoterwa kandi bikwiye guhagarika.
Ibyo byari by'umugabo, nta banyeshuri bataha mu ijoro, abanyeshuri bataha kare.
Aya mashuri yo mu ijoro za universite zo mu ijoro
kecanke usanga bari nko mu bigo usanga batatembera nko hanze mu ijoro, kenshi baguma mu bigo aho batembera mu ijoro, baba bari kuze cyane nabo bukaba bwabiranye.
Urakoze cyane Innocent. Madame Kanyange, ikibazo cya Innocent cerekeye uko kuntu abakenyezi n'abigeme bakwiye gutaha kare kirumvikana, ariko twanaganiriye ku bijyanye n'uko hari abakeneye kuba bari hanze mu ijoro kandi bikenewe ku miryango yabo nk'aba bariko barakora, ariko yavuze n'ikibazo kindi cerekeye aho abagabo bashobora kuja. Innocent, turaza kugerageza kumuha bamwe mu bo twavuganye muri kahise bafasha abagabo babituye, mwebwe hari ishyirahamwe muba mukorana naryo rifasha abigeme, rifasha abagabo nabo nyene bafise ibibazo bahohotewe?
Abafise ibibazo abagize ibibazo turakunda kubarungika mu ishyirahamwe muri abo iyo twebwe tubonye ibyo tudashoboye byinshi mwumvise ibyo tubakorera. Hariho ikigo MSF mbese safrantere sanze yakira nabo nyene abahohotewe iyo bafise ico kibazo turaba ari umuntu afise ikibazo dushaka kubarungika ko dusanze dukorana baradufasha nabo nyene
bo barafise
dusanze dukorana bahora baturungikira bo tubapimira hama natwe tukaba hari ibyo dukora nabo usanga badakora kubera ari ishyirahamwe irondo karijaye n'amagara meza ugasanga hari ibyo dushobora gukingira nk'imbanyi umuntu atifuza hama natwe hari ibyo badufasha ku byerekeye aho bashobora kubandanira ibyo tuba ku byo tudafise kwa tubarungika mu kigo MSF
muri MSF baba bafise ibiro bijejwe amabi akoregwa abagabo neza na neza
bibanze ko ngaho muri MSF babifise ico kigo nico ahanini nico kijejwe gukora kuko niho benshi ico tudashoboye kugira turabatuma bakabandaniriza
turaza kubasaba muduhe
kuko bo basanzwe banakora n'amasaha y'ijoro hari aho usanga barashaka kubandanya babandanya bakira abantu iyo bafite icyo kibazo turabarungikayo
turaza kubasaba mu kanya kari imbere muduhe telefone zanyu aho abantu bashaka kubahamagara bakabitura haba nk'uko mwabivuze ku bijyanye n'amagara yabo cyane cyane abakenyezi n'abigeme ariko kandi n'abagabo baba bashaka kuronka ayandi ma information ayandi makuru ku bijyanye naho nabo nyine bo kwitura amashyirahamwe mukorana nayo tubandanye ku murongo twakira uwitwa Michel wiriwe neza Michel
mwiriwe neza
ego
ikibazo mfise mfise ikibazo cyo kubaza umutumire bega yuko hariho umunsi mpuzamakungu wahariwe abagore none ubwo abagabo bari bagiye ko bavuga cyane amabi akorwa abakenyezi abagabo bayakorwa cyane cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ugasanga hariho abakenyezi babo bakaswe abakenyezi babo bakase ibitsina abagabo babo urumva iryo niho hoterwa rifatiye cyane ku gitsina none mbariza uwo mugore abo bagore bakoze izo bintu baraheba baraheza bakabakurikirana gute bigagenda gute kibazo cyane cyarire
urakoze cyane Michel Madame Kanyange ikibazo nk'ico kirashikaho mu ronka umugabo yahohotewe ku rugero nk'ugo bigenda gute umukenyezi mu mahanura gute bigenda gute
yo bishitse umugabo agahohoterwa gushika hiyo murabona ko muri iki gihugu cy'iwacu kirimo umuteka mu gihe ibi biza hanini iyo hari umutekano muke iyo hari umutekano muke niho hashobora gushika ibyo ugasanga umutekano ntahari aho hotegwa duhora turonka n'abashingantahe nabo nyine baza bahohotewe bagafatwa ku nguvu bakakorerwa ibya furambi nabo nyine babafatiye ku inkoho akakubwira ko bamufatiye ku inkoho bakamukorera ibya furambi naho nyine birashika haba ku bakenyezi no ku bashingantahe bivuye kuri uwo mutekano muke urumva afatiwe bamufatiye ko urumva ategereje gusanga agiriwe nawe nyine ayo mabi arashobora kumushikira
radijwe rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
can queen ooh la just like the sun lights up the earth it lights up my life the only one I ever see with a smile so bright hey, and just yesterday you came around my way you changed my whole scene way with you I vanishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. And it's a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the night. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty.
Yari Two-Face Dibia yaririmba karirimbo ko guhayagiza umukenyezi w'umunyafrika avuga ati my African queen, umwami kazi wanje w'umunyafrika kazi. Radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga, ariko turiko turiweza ikibazo c'amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme muri iki kiringo c'imisi 16 yahariwe imisi mpuzamakungu yahariwe kugwanya ayo mabi. Turi kumwe n'ishirahamwe Abu Beth ku murongo, turi kumwe na Madame Jocelyne Kanyange, turi kumwe kandi n'abanywanyi biradishwe rya Amerika bahamagara babaza ibibazo bashikiriza n'ivyumviro kuri iki kibazo. Tubandanye ku murongo twakira uwitwa Tuyisenge. Wiriwe neza Tuyisenge?
Wiriwe neza.
Muraho, urakomeye?
Yego, ndashima Uwiteka.
Ni byiza cyane. Duga kujyamo.
Yee, ikibazo nari ifise. Nanifuje kubaza umutumire neza na neza ko utubwira nk'amabi menshi bakunda kubona yama yikurikije kenshi na kenshi aba muho mu Burundi ahaduherereye akuregwa abakenyezi. Ariko byongeye kandi baje baracishamo bavuge n'abakuregwa abagabo, kuko nabo ubu aho tugereye mbonamo ngo hariyo igihe gishikwa abagabo hohoterwa ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero bakabicisha nko mu bintu byo kwigisha amaseminari, bakigisha abantu b'abagabo, haba ku byerekeye abakenyezi bakabivuga ko, no ku byerekeye abagabo bakabivuga ko. Ariko ikintu je kenshi mudakubona usanga kibabaje, iyo bishyitse nk'umukenyezi akabyara nk'abahungu gusa, usanga ahohoterwa rwose, ariko ugasanga ko biva ku kutamenya. Ugiye barareba bakajya barabyigisha buhoro buhoro, kumbe byozogabanuka. Ego,
urakoze cyane Tuyisenge. Madame Kanyange, kuri ico kibazo cha Tuyisenge, turumva ko mwebwe ahanini mufasha mu bijanye n'amagara yo bakenyezi baba bakorewa mabi. Kuri mwebwe mwobona yuko ibibazo ihohoterwa rikogwa cyane ari nko mu kihe gice cy'ayo mabi? Ni no gukubitwa, no gufatwa ku nguvu, no kunyagwa amatungo yabo? Ahanini kuri mwebwe muri iyi minsi mubona amabi ari menshi ari nk'aya?
Ego, urakoze. Ihohoterwa dukunda kubona ahanini no gufatwa ku nguvu. Hama hariho n'ihohoterwa ry'ababa bakubiswe, bivuye kuri ibyo by'amatongo nyine yaje naho nyine baraza bakubise ugasanga ba bacumikanye imbugita canke ba itsiki hari ihohoterwa ahanini ahanini rihari n'iryo gufatwa ku nguvu canke gukubitwa amahohoterwa dukunda kubona nayo
uko gufatwa ku nguvu kuba cane kuri wewe nka bamwe bageze bagerageze gushikiriza yuko abakenyezi yabigemeye baba bifisemo uruhara kuri mwebwe niko mubibona abakenyezi nabigemeye babifisemo uruhara runini nyeko baba bakorewe ayo mabi nkuko umwe mu banywanyi bacu bavuze ati baba bambaye amamini cyangwa undi yavuze ati baba bavugishije abagabo babo nabi kuri mwebwe bigenda gute kuri mwebwe mubona abo bakenyezi nabigemeye aribo bavyituma
hanini nkuko mwame mubivuga naho baba bagenze ijoro hariho abantu basanze bakora umwuga wo gukora iryo joro nyene urumva ntibategeza guca bahohoterwa hariho abahohoterwa nkuko baza babivuga iyo uri kurabaza mu gihe turiko turahimiriza baratubazira cyangwa turiko turigisha baratubwira yuko ngo abakobwa nibo baba batanguye gubifatiye kuri izo ngo ku nyambaro yabo urumva aho navutse ibyo baba bariko baratubarira ubwabo sinzi yuko ari urumva nibo baza bavuga ibyo ko aribo baba babavutse uko nibo baba baza babivuga gutyo ngo yaba batadusombora ntabyo twari kwiyumvira mugabo ihohoterwa rinini urumva hari naho habaho usanga umuntu ugasanga ahanini ni gufatwa ku nguvu mugabo ugasanga yabaye traumatizano bose barashaka kumwugara umuntu wa ntakoma induru cyangwa atabaze barashobora kugira ihohoterwa ugasanga yakubiswa akaza afite ibikomere umubiri wose cyangwa bamutabure ku izo mpuzu ahanini nibyo duhora dukunda kubona ngaho iwacu
ariko kuri mwebwe mubona abo bakenyezi atari bo babyituma kugira ngo bafatwe nabi cyangwa bakorerwa ayo mabi si bo baba babyizaniye
ahanini iyo bita atari abakenyezi baba babyitume nta sibo baba babyitume kuko arashobora kukubwira ko yari agiye kuri butike kugura ikintu ku mugoroba bakamufata arashobora kukubwira yuko yafashwe n'uwari amutunze muhira urumva ahanini hari aho usanga atari bo babikuye kuko turandikana twebwe iyo twakiriye umuntu yatumye haba yafashwe ku nguvu nandi nk'aho nko mu bitabo ahanini usanga ubona ko wamufashe ku nguvu ari umutunze canke ari umubone w'ahantu yafashwe ku nguvu na sebuja cyane ibintu nk'ibyo
murakoze cyane rwose madame Jocelyne Kanyange umushingwabikorwa mu ishyirahamwe ABUBEF gishinze guteza imbere ineza y'imiryango cyane cyane abakenyezi n'abigeme turabashimiye cyane ku kanya mwafashe ko gutanga impanuro ndashimiye cyane n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma cyane cyane n'abahamagaye bagashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro muri kino kiganiro muri isanga kuri uno munsi wa gatanu aho twihweza ibibazo by'abakenyezi n'abigeme muri studio indwi Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye cyane ndabifuriza weekend nziza no kubandanya mwumviriza radio mukunda cyane ijwi rya Amerika muherahereze kuri aka karirimbo My African Queen You are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams.
remind me of a thing, and that is the African beauty.